mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, mu Burundi mu bimva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22, mu Rwanda muri ko mutwumva kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya radio inshuti ya bose. Abari muri Uganda mu karere ka Kisoro na mwebwe muratwumva tankomanzi kuri FM 88 n'ibice 9 ya radio ijuri yobora. Ikaze inshuti bakunzi muri ano makuru mugiye gushikizwa na Jordan na Nina Hazu. Na makuru ndabashikiriza ndi muhiri wanje mu ntumbero yo gukomeza kwikingira ikiza cha virusi ya corona. Zimwe mu ngingo nkuru nkuru ziyagize zirimo y'umugambwe d'Alpha umurizi utavuga rumwe n'ubutegetsi mu Rwanda utabariza umunywanyi wayo Bwana Venant abayisenga atawuzi irengero ryiwe kuva ku munsi wa gatandatu.
Biduteye impungenge kuko turi umuntu wa mbere ubuze. Icyo tumaze kubona nuko kuva mu kwa 2018 buri mezane hitwa umuntu cyangwa hakabura umuntu hakabarirwa irengero umuntu wo mu ishyaka ryanjye.
Uyu ni Madame Victoire Ingabire Umuhoza arongoye umugambwe d'Alpha umurizi nzi utaremerwa n'ubutegetsi bwa Kigali.
Koko nari nabajije bagenzi banje bose abo kuri hetwa tabambwe bampamagaye bambwira ko bacyakiriye. Ubu none aha rwose.
Uyu nawe ni Madame Marie Michel Umuhoza avugira urwego rujeje iperereza mu Rwanda RIB. Iyo nkuru co kimeni yerekeye ya Ekleziya Katolika mu Burundi ivuga ko yabeshewe n'umurwi ujeje gutunganya amatora mu Burundi Seni. Turazigaruka ko handi hato mube hafi ya maradio yanyu. Ayagezwe hirya nino ku isi turahera ku mugabane wa Afrika uvugwamo igitero cagabwe n'abantu bari bambaye impuzu za gisirikare ku mutumba wiganjemwo aborozi bo mu bwoko bw'abafulani muri Mali. Ico gitero cagabwe mu mpera z'indwi twaraye dusozereye cahitanye n'imiburiburi abanyagihugu 20. Ejo ni Mukankusi.
Abagabye ico gitero kwa gatanu bari bose umudugudu wa Benedama mu ntara ya Mopti ahakunze kubera ubwicanyi bushingiye ku moko muri imyaka mike ishize. Abafurani bazengurukana inka zabo muri Afrika y'Uburengerazuba bakunze gushinjwa n'abahinzi ko bashyigikira imitwe y'iterabwoba y'abayisilamu bigatuma bibaserwa n'urugomo rw'abarwanyi bishingikiriza ku moko n'ingabo za guverinoma. Muri Egindo, meya wa Bankas ituranye na komine iri mu mudugudu wa Benedama yavuze ko abantu bari hagati ya 20 na 30 bishwe n'abagabo bari bambaye gisirikare. Ishyirahamwe ry'abafurani Tabitari Plaku yavuze ko abantu 29 bishwe harimo umwana w'umukobwa aho afite imyaka 9. Iryo shyirahamwe ryitiriye icyo gitero abasirikare b'igihugu cya Mali rivuga ko bagose umudugudu n'amakamyo mbere yo kwica abaturage no kubatwikira amazu. Umuvugizi w'igisirikare ntacyo yashatse kubitangazaho.
Ku mugabane wa Afrika kandi amashuri yasubiye kugura muri Afrika y'Epfo. Ibindi na mugenzi wacu Fidel Niyongabo.
Abanyeshuri batangiye gusubira mu mashuri no munsi kwa mbere biri mu ntumbero kudohora ingingo zari zafashwe kuberekeza cy'umugera wa corona. Ingingo yo gusubira kugurura amashuri yari yatebejwe inyuma y'uko amasendika y'abigisha yari yabasavye kwihoza ingingo ya leta mu ndwi iheze. Ivyo mu kuvuga ko amashuri atari yafashe ingingo zihagije mu bijanye n'isuku amwe n'izindi ngingo zigenewe gukingira abigisha n'abanyeshuri. Umushikiranganji w'amashuri mato mato muri Afrika y'Epfo Angie Motseka yatangaje ku munsi w'Imana ko twigoro two guha ibikoresha amashuri mu kiringo cindwi irangiye ari ukuvuga ko ibice 95% ku ijana by'amashuri mato mato n'amashuri yisumbuye ashobora gutangura kwigisha muri gihe. Amenyesha ko atashure na rimwe rizotangura mu gihe ritazoba ryiteguye. Amashuri atari make ya leta muri Afrika y'Epfo ntiyifashe neza cyane cyane mu bice byo hagati mu gihugu. Icyakane muri yo nta mazi afise mu bituma abanyeshuri badashobora gukaraba iminwe. Ayandi yarononywe cyangwa araturirwa n'inkozi z'ikibi mu gihe ingingo zo kuziririza abanyagihugu kuva mu ngo zabo yamaze.
Amakuru yo mu karere ubu naho tuyahereye mu Rwanda havuga umunywanyi w'umugambwe d'Alpha umurinzi utavuga rumwe n'ubutegetsi yaburiwe irengero mu mpera z'indwi iheze. Bwana Venant abayisenga yaraherutse kugirwa umwere n'ubutungane bw'u Rwanda inyuma y'imyaka hafi ibiri apfungiwe ivyaha vyo gushaka guhirika ubutegetsi. Inkuru irambuye turayibaza Eric Bagirubusa ari Kigali mu Rwanda.
Kuvuga kuva mu mwaka wa 2018 ariko nigiye imbere nakwibutsa ko nabwo mu myaka 2 muri 2016 twabuzira mine hanyuma Jean Damascene aricwa. Ubu hamaze kuburirwa irengero Boniface, hishwe Serime, haburiwe irengero Eugene, hishwe Sibidio.
Madame Victoire Ingabire Umuhoza, perezida w'ishyaka d'Alpha umurinzi riteremerwa mu Rwanda ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda, ararondorera ijwi rya Amerika bamwe mu barwanashyaka be bamaze kwicwa n'abamaze kuburirwa irengero ku butaka bw'u Rwanda. Ni nyuma y'undi wabuze ku mugoroba wo ku wa gatandatu w'icyumweru gishize. Bwana Vena abayisenga ngo yavuye kwa Ingabire aho yabaga agiye kugisimenti gushyira muri telefone amafaranga yo guhamagaza. Ngo yagiye mu masaha 10 z'umugoroba hashize amasaha 2 bamubura ku murongo wa telefone niko kumenyesha urwego rw'ubugenzacyaha RIB. Madame Victoire Ingabire akavuga ko kubera abarwanashyaka be bakunze kwibasirwa ibura rya Bwana abayisenga ribateye impungenge.
Biduteye impungenge kuko turi umuntu wa mbere ubuze. Icyo tumaze kubona nuko kuva mu kwa 10 kwa 2018 buri meza ne hitwa umuntu cyangwa akabara umuntu akabarirwa irengero umuntu wo mu ishyaka ryanjye. Icyo rero umuntu yakwibaza, iyo umuturage nk'inka ye yatemwe cyangwa ihene cyangwa imyaka ye yibwe, inzego z'umutekano nta nubwo burara cyangwa ngo bashire iminsi ibiri uwo muntu atarafatwa. Inzego z'umutekano z'igihugu cyacu zirashimwa ko zikora akazi neza. None rero mbicyo nibaza, bishoboka bite ko ibindi bibazo birebana n'umutekano bibonerwa igisubizo? Ariko byagera ku barwanashyaka bo mu ishyaka ryanjye ntihaboneke igisubizo.
Ijwi rya Amerika yashatse kumenya niba uyu munyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho hari iki inzego z'iperereza zijya zibumenyesha ku birego bisaba ko abamushyigikiye baboneka cyangwa se hagatangazwa ikibahitana urusorongo.
Ntabyo batubwije nyine, batubwira ngo n'ahandi ngo bivaho ngo iperereza rikamara imyaka 20 nta gisubizo. Igisubizo cya RIB ni icyo ngicyo. Ibyo bintu rwose ndabyumva, ariko ntabwo bashobora kumvikana ko abantu nk'uko amaze kubyerekana buri mezi ane ari ibintu bisa nk'ibiri programme. Hari abantu biyemeje ko buri mezi ane hari umurwanashyaka wo muri Darufa ugomba kwitwa cyangwa akorerwa irengero. Izo nzego dufite na bwa bushobozi navuze zifite ntizibukoreshe ngo ibyo bintu bishobore guhagarara, ntabwo byumvikana.
Aganira n'ijwi rya Amerika, Madame Marie Michelle Umuhoza uvugira urwego rw'ubugenzacyaha RIB yahamije ko urwego avugira rwakiriye ikirego cy'ishyaka Darufa Umurinzi gisaba iperereza ku ibura rya Bwana Bayisenga.
Kuko nari nabajije bagenzi banjye bose abo kuri hitwa Tabambwe bambwira ko bacyakiriye. Ubu nonaha rwose
mugiye gukora iki?
Iyo rwose ikirego cyakiriwe muri RIB kirasuzumwa hanyuma kikajya muri mu babishinzwe bagatangira iperereza.
Naho ku kivugo na Ingabire ko RIB yamusubije ku bwicanyi bwibasira abarwanashyaka be ntawe bitabaka bo mu bihugu bya Rutura abazazamanye n'inyaka kuvugiza ibyo ku Ingabire yavuga ari uburenganzira bwe kandi ko afite abanyamategeko bemerewe ku byavuye mu iperereza.
Ibyo byo nzi niba hari umusubije ko ku rwego rwe mbona hari umusubije kuri RIB iperereza dushobora kugenda kubera wenda uko imiterere y'ikibazo haje gutinda rero kubaka. Nabyo bigeze tubimenya hariya. Kandi cyane biranabira ABCD ni cyarangiye bigeze ahangaha ibyo amategeko rite kandi akibaga no gukurwa ibintu cyangwa burandwa bwo kumenya ko ryo mu rambo y'ibyo mu magambo nta kontere twabishyiraho no burenganzira.
Ndagirana jeje Ingabire bitashoka ko abayisenga yagiye gusuti zenda kumburanya kazaruka mara babanje kubiga kwenge ati akabyase kwa nta keza.
Ariko n'uko kabiri kwa nta keza abantu banano mu rwo babizi ndi screen. Nundi umuntu se mu rugo nimwe ngo bakwarangije kwinjira mu rugo ntabwo se narumana udafite uburere washobora kugenda ntabwo giti wenda rero nuko ngiye gusura inshuti cyangwa ngiye uko n'ubusa bagashaka gusura inshuti yagira ntabwo hano afunze nantu yisanzuye nubundi agenda gwa bagafite inshuti suje kugira cyo gusohoka ngo ndaza records gusohoka bitashobokaga.
Bwana Vena abayisenga kwezi kwa mbere umwaka niwe yagizwe kugira byo gushwira ku butegetsi buriho abayanwaga na bagenzi be 11 baragwanashyaka ba FD inkingi ni nyuma y'imyaka isaga ibirafunzwe. Uyu wari wagiye mu ishyaka rya Darufa Umurinzi kuva mu 2017 yaregwaga kuba yarahuzaga ibikorwa byo kugira naho ubutegetsi buriho. Icyo gihe ngo yabihurizaga mu burengerazuba bw'u Rwanda ahagarariye ishyaka FD Inkingi. Ku wundi waherukaga kuburirwa irengero ni Bwana Boniface Twagirimana, Vice Perezida wa mbere wa FD Inkingi. Ibyegeranyo bitandukanye bishyira u Rwanda ku mpapuro z'imbere mu bihugu bitekanyaho n'abanyamahanga bagenda mu ijoro nta nkomyi. Ni ikinyuranye ariko mu ndorerwamo z'abatavuga rumwe n'ubutegetsi buriho n'iz'imiryango mpuzamahanga irengera uburenganzira bwa muntu nka Human Rights Watch.
Hakurya y'u Rwanda mu Burundi, Ekleziya Katolika ivuga ko kuba yaratangaje uko yabonye amatora yagenze bitavuze ko hari ikirego yigeze itwara muri sentare. Abepiskopi Katolika mu Burundi bariza umurwi ujeje gutunganya amatora muri ico gihugu seni ko wababesheye batigeze bitwarira uwo murwi. Idonido na mgenzi wacu Elo Julika neza.
Nkuko bakunze kubikora, abasenyeri Katolika bashikirije icyumviro cyabo biciye mu itangazo ryasomwe mu mpera z'indwi twaraye turangije kuri Radio Maria Burundi. Muri iryo tangazo bahamagarira Abarundi bose gukunda ukuri n'ubutungane hamwe no kuremesha amahoro n'umwe mu gihugu cyabo. Bongera koko bakiriye ivyavuye mu matora nkuko vyashikirijwe na sentare yubahiriza ubwirizwa nshingiro ry'Uburundi ku itariki ya kane kukwezi. Ariko harakaba bakiye mu vyose ntari tungururizwa ashikirije ibirego yemeje ku inama y'episkopi yayihaye mu ibanga. Musenyeri Joachim Ntawondereye, umukuru w'inama y'abasenyeri Katolika mu Burundi:
inama y'episkopi ntiyigeze yitwara muri sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro. Icyo yakoze kwabaye kugira icyo ishikirije cyese ku vyerekeye igikorwa cy'ubururerezi yari yaronkeye uruhusha imaze kubishikiriza umukuru wa sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro wenye nubwiwe yarasabye ashimitse kandi avuga ko byihuta ibyemezo by'amahinyu inama y'abepisiopi yanebaguye mu byerekeye amatora. Inama y'abepisiopi yakiyimushikiriza n'umutima mwiza bimwe bimwe ibimushikiriza mu rwete rwo mu ibanga kubera ko mu bisanzwe raporo iramvuye y'abarorerezi b'amatora igenewe urwego rujejwe gutunganya amatora seni. Turababajwe n'uko inama y'abepisiopi yafashwe mu buryo butumvikana nk'uko yoba yaritwaye, ibyo nabyo bigatera gapfungu mu mitima y'abantu. Turanse ko twitanywa n'umugambwe cyangwa umuntu uwo ari we wese yahiganywe mu matora. Nta mvo n'imwe yari ihari y'uko twitwara ko muri ayo matora igikorwa cy'umurorerezi cyari ukwandika no kugumya gusa amahinyu n'ibyabaye yiboneye n'amahiwe.
Ayo mahinyu wabasenyereka bayashikije ku 16 ukwezi guheze. Icyo gihe bageze aho ibaza gusenge babonereza abo 2076 toma hazi bamwe haburo mbere yuko izavuye matora ntabandi bukavyemezwa. Naho bari mukanda sende dede yatangwa cyane n'abahezi bwizwa nshinga insinzi matamu y'igihugu bemeza ko n'uburyo bavuze kijumye ko cyane n'abaye yayishura ku bibazo by'umwe makuru radio Marundi.
Ibyo twishije bibishuza ibyo twayitwishije tuvuga ibyo twabonye matora kuko naho bifitaniye isano ntibiheranye. Kwegero urwego rwifisemo uburenganzira bifise ijambo maze kuvuga ruti ibyavuye mu matora ni ibi watsinze ni naka twakira ibyo. Turashobora kubandanya twibaza nk'uko twabyibagije na mbere niba utunenge twabonye tutari gushobora gutuma barimbura ukundi ibiharuro. Mugabo ntidushobora kuvuga ngo watsinze ni naka watsinzwe ni naka ubwo burenganzira ntabwo dufise. Dusigara gusa twebwe twizeye kandi dukora ku buryo mu minsi iri imbere mu myaka iri imbere dutera intambwe isumbirije mu ngendo ya demokarasi.
Iyo ntambwe kugeza ubu uwo buca yicara mu ntebe mu Burundi wese yakwifuje kwegamwa mwarayishima. General Major Evariste Ndayishimiye kuri uyu w'Imana yarahitwa cunwe muri komine Bugendana intara ya Gitega hagati na hagati mu gihugu cy'u Burundi. Yemeza ko ari we asabye imihezagiro imbere yo gutorerwa igiti gisumba ibindi.
Ku by'ukuri ni Imana yo gukengurukira nka twebwe Abarundi nitwe ba mbere dufise imvo z'ukuri zituma dukengurukira Imana. Uravyo twavuye turabona neza ko kugira tuveyo saha umuntu ni Imana yo nyene yiyiziye irarungika mutamweranda muri twebwe Abarundi gushika tutangura kubona ikibi n'icyiza. N'ubwa mbere amatora aba mu gihugu cy'u Burundi tukayaheza tugaguma twibereye mu mahoro mu mutekano n'impore mu mitima yacu. Duhejeje gutora tweze hamwe turaguma mu bumwe tugaguma tunezerewe. None ivyo twabigire tubibonaga rero.
Amatora y'umukuru w'igihugu y'abashinga amateka je nama y'amakomine yabaye kuwa 20 ukwezi guheze yatsinzwe n'umugambwe CNDD-FDD. Ayo umukuru w'igihugu yatsinze ku bice 68% mu gihe umugambwe SNL utavuganwe n'ubutegetsi wakurikiye ufite ibice 24%. Umukuru akaba n'umukandida wabo wa Gatonde Rwasa yavuze ko yibwe ariko ibirego yashikirije sentare yubahize bwizwa nshingiro nta gaciro yabihaye. Mu Burundi ingingo y'iyo sentare ntiyungururizwa mu rundi rukiko na rumwe. Eroje Urika neza ijwi rya Amerika.
Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ijwi rya Amerika turabandanya ibiganiro tubafitiye mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Uburundi buzoba bufise umukuru w'igihugu mushasha ku igenekerezo rya 2020 ukwezi kwa munani uno mwaka w'2020. sentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro mu Burundi yemeje ko General Evariste Ndayishimiye asanzwe ari umunyamabanga mukuru w'umugambwe umaze imyaka 15 ku butegetsi CNDD FDD ari we yegukanye intsinzi mu matora aherutse. Manye politike batandukanye bavuganye n'ijwi rya Amerika kuri iyo ngingo ya sentare yubahiriza ubwirizwa nshingiro harimo Sylvestre Ntibantunganya yahoze atwara Burundi yatanze impanuro kuri mikro ya mugenzi wacu Frederic Nkundikije.
Nyakubahwa Perezida Sylvestre Ntibantunganya mwahoze mu rongo wa Burundi, murakoze cyane ngose ku kanya muhaye radio hejwe y'Amerika. Nashaka kugamerera na mbere mutubwire uko ntwakiriye ingingo ya sentare y'igihugu ijejwe ubwirizwa nshingiro, ingingo yemeje bihara byashijwe n'umurwi w'igihugujeje gutunganya amatora ivuga ko General Evariste Ndayishimiye aratsinze amatora mukuru w'igihugu, kandi ingingo nyene ivuga ko ibirego byari byashikirijwe na umugambwe CNL utavuga rumwe na leta burongowe na Agathon Rwasa ari ibirego bitagira shingiro. Iyo ngingo ya sentare mwayakiriye gute?
Nukushaka kubiri uko buriya uko ibirizwa nshingiro riyitegekanya hariho amatora ivyo yavuyemo bishikirizwa ubwa nyuma ikemezwa ubwa nyuma na sentare yubahiriza ibirizwa nshingiro naho hoba ata muntu yagiye kwitwara. Hariho rero n'igihe hashobora kuba abantu bagira bati co tubona tutategera neza bakitura iyo sentare yubahiriza ibirizwa nshingiro nkuko uyu mushinga naye uvuze yabikoze hamwe n'umugambwe wiwe. Ubu rero icyo sentare yakoze yararaje ibyo bishikirijwe hanyuma koko iratanga iyo nyishu uvuze yo kwisanga idafise ibyo bihagaze, hanyuma irahita ishikira rero n'urubanza rwa kabiri ukwemeza abatowe ikibanza cy'umukuru w'igihugu watowe mu kibanza cy'umukuru w'igihugu n'abatowe rero mu bibanza by'inama ishingamateka. Jewe rero kandi nifuza ko n'abandi barundi babigira nk'uko, ndubaha nkubahiriza ingingo yafashwe na sentare yubahiriza nshingiro. Kira noneho amabwirizwa kino gihugu cacu kigendera ko nuko nyitegekanijwe, kandi bakavuga yuko iyo sentare imaze kugira inyungu ifite atandi umuntu ashobora kuguruza. Uje gusa icyo ubona gisigaye ni uko izo nzego zemejwe twarindira koko igitegekanijwe n'inyungu nshingiro kaca mu bikorwa karaba mbere kushyikira kugira ngo zishobore kurangurira abarundi icyo bifuza mu buzima bwabo.
Abarongoye umugambwe CNL bavuga ko iyo sentare itacishije aho kuri kuri eka itigenze mu gushikiriza iyo ngingo mwebwe mwihweje ibirego vyashikirijwe mukihweza ivyabaye mu gihe cyo kwiyamamaza, murabona ko iyo sentare yacishije aho kuri kuri?
Buriya hari ikintu abantu bavuga cyane atari mu Burundi gusa, amasentare nk'ayo nongaha iwanyu nicyo kimwe ugiye kuraba imirimo imwe imwe ijejwe sentare nkuru y'igikuru supreme cyangwa ugiye kuraba mbere n'imirimo nk'iyo ijejwe amasentare nk'aya mu bindi bihugu ngo Ufaransa amaze kumva na hehe usangaro itaniye n'ayandi masentare, ko hari n'abavuga bati hari akantu ka politiki gashobora kujamwo mu bikorwa sentare ngizo zirangura. Ubu rero birumvikana kandi kuri demokarasi ni byiza ko hagira abantu yo wumvise hari icyo babakiwe bitura iyo sentare kandi barayituye. Jewe no kugira ndi ndazi ibyo batwaye yo uko bimeze n'abandi kudakubesha, mubwiye ndi ndazi ito n'ito ibyo sentare yakoresheje kugira ngo ice urwo rubanza yabiki n'abandi kudakubesha ndabyunzi. Rero buriya igihambaye rero ni uko ubwo wese abagize ati nararonse umwanya wo gutwara ibyo bintu ndetse kubitwara ngo nkuko babwirwa bitegekanye nkuko nari kubwiye mu kanya gaheze akamenya yuko iyo sentare ingingo ishitse ko ibatabanduka. Igihambaye ikindi rikaba ari uko tuzakumenya yuko mu Burundi turiko turubaka demokarasi, ataweza kugira ngo uyu munsi muri aya matora tuvuyemwo niho demokarasi iheze kubaka. Ekada birafata igihe mbere mwebwe muri mu bihugu byaciyemo umwanya munini murashobora kubisigura abanyamerika barazi igihe bafashe barazi n'ibyenda birabagora mbere n'uno bu ndaze amakuru yo nyine tuyatubona abiburaya ni uko nyine ugiye kuramya n'ibyumviro bigenda birahinduka. Gihambaye ni uko umuntu agira ati ndafite intumbero mfise igihe cyose nzogenda ndaterera intambwe ifite ko ngende tuyikomeza gushika aho koko demokarasi izokwizo twavuga tuti yakomeye, kandi tuzi yuko bira kwa demokarasi ari ukugira imyiteguro muri yo ituma ari bihinduka uko itegekanijwe bishora kugenda birahindu
ego
nico gira mbere ngira ndireka ahubwo aho senare yemejwe baje ahubwo kubikorwa hanyuma izo byose abantu bari hamwe guko numvise mbere bamwe bishira imbere uya yatoye nk'umukuru w'igihugu ati nzokwegeranya abantu abantu bagende begerana barabe igihe cyose icankenerwa ku Burundi no ku Barundi bose
nkuko mubizi igihe cyo kwiyamamaza eka cy'amatora harabaye indyane cyane rwose mu rwaruka rw'umugambi uri ku butegetsi hamwe n'urwaruka rw'umugambi CNL hanyuma inyuma y'amatora amashyirahamwe n'imirwi byagenduje byakurikiranye amatora eka byayakurikiranye byatangaje ibintu bitandukanye rwose aho nko nka Ekleziya Katolika yavuze ko habayemo ubusobanuturenge mu gihe andi mashyirahamwe nayo nyene yavuze ko amatora yagenze neza habaye uturenge duto duto uruhushane rw'abantu barorereye toka shika ku nyingo zitandukanye mu ruvuga kwiki
mbega ni kuri abantu batotegera yuko abantu bashobora kubona ibintu umwe kuri ubu ku buryo bunonosoye ubundi ku buryo bunonosoye kandi icyo ndibaza yuko abantu atarahoshe ikibazo abantu bose ikibazo ngira bati mbega koza turakora ikigihe cyose ngo tubone ko intwaro inzira ya demokarasi mu Burundi igenda itera imbere igenda ikomera hariho abantu bashobora kuba bafite bati twarabonye ibi n'ibi muri aya matora abandi bakavuga bati twayibonye uko nakubwiye yuko bigoye ku muntu kugira ngo aze kuvuga ngo naka niwe ari mukuri ngo naka atari mukuri utagiye kuri urwo rubuga ngo utohoze cyangwa utafashe ibyo ubonye bavuga bati ibyo batira ko ngo binonosore urabe ko ifite koko igihagararo ko ifite koko icyo bishingiye ko ibyo rero bitwereka iki bitwereka yuko utegura amatora mu myaka iri imbere hari ibyo tuzogenda turakosora dufatiye ibyo twabonye mu gihe iki n'iki nk'umuntu nka jewe nabonye amatora kuva mu 1993 na 1993 gushika uyu munsi ibyo ubona bigenda bihinduka neza hari n'ibindi ugenda unugira uti haracyagiwe kunyanyura bimwe bizotuma amatora aba anonosoye
aba kuko umuntu wa mbere ubuze icyo tumaze kubona nuko kuva mu kwati kwa 2018 buri mezane hitwa umuntu cyangwa hakabura umuntu hakabarirwa irengero umuntu wo mu ishyaka ryanjye
karoro nka jewe ndafite ikibazo nk'ubu ndibaza nti mbega yemewe nk'umuntu atogwa sentari kamwemeza sentari bagize udushingiro hama akamara amezi abiri n'igice atatu atarashikira gukora uwo murimo abarundi bamutoreye arindiriye ubwo icyo gihe kinini ngicyo kibazo abantu bashobora kwibaza hariho n'ibindi rero tukaba tumenye yuko nuko nageze mu kanya turi ko turubaka demokarasi tuzogenda tugira buhoro buhoro emwe nabo bantu kuko benshi bashobora gusangira n'inzego barimwo hari aho baciye mu bitari byoroshe mugabo bakagenda mu gihe cyose kugenda bagira bati igikuru gihambaye gusuma ibindi ni iki kikaba cyashyira imbere kandi ndazi yuko muri bo atanumwe agira ngo igihambaye isamahoro igihambaye isumutekano igihambaye isukumvikana hagati y'abarundi bose
muri uyu mugambi rero wo guteza imbere demokarasi ikimusaba umutegetsi mushasha yatowe n'abanyagihugu yemejwe na sentare y'igihugu jejwe ibwirizwa shingiro eka no mu rwise ni ka mu mutera mu ntumbere gutsimbataza iyo demokarasi naka
eka saka da mutera uko nyine yatipugiye yavuze ati jewe ntowe nzobanje kuba umusuku w'abarundi nzobanje kuba umwongere w'abarundi nzobanje kuba umuhuza w'abarundi kwegeranya abarundi ukabegeranya rero kuri ibyo bibazo byose ni ikivuze kirimo harimo n'ibindi umuntu atodondagura jewe icyo novuga namubwira ni n'icyubahiro kubera kuri rya jambo wavuze urigendere ko mu gutunganya Burundi mu gutunganiriza Abarundi mu gutunganyira Abarundi haba mu buzima bwa misi yose ndetse mu gihugu hagati haba mu migenderanire hagati Burundi n'amakungu haba ibitangurira mu karere turimo n'ibijya mu makungu yose bikagenda uko hanyuma n'ibyo bato byose bivugwa ari bya demokarasi ari n'ibindi bikazogenda bigira intumbero bironka biciye mu nzego nyinshi zitari zike kino buryo gifise kandi zoze guzikoreshejwe bishobora kugira aho bishika
mu akamuna ko motera umunyapolitike yaronse ikibanza cya kabiri eka afite amakenga y'ukuntu ayo matora yose yatunganijwe n'ukuntu ivyavuyemo byashikirijwe aho novuga umushinjantahe agatorwa asarongo y'umugambwe CNL
erega ati yo kwigaya iyo kwigaya na gato y'ikuko no wa kabiri hagati yawe n'uwa mbere nta uriho wundi niwe nukuvuga yuko mbere afise nawe nyene umuhamagaro ahamagariwe no gufatanya nabo bande kugira ngo iki gihugu cubakwe neza cubakwe tugira tukosora biriya byose byatumye mbe urabizi batirwanisha kuko wose uko ari babiri n'abantu baci mu nda y'irwanisho imbere y'uko bigambwe yemenga muri kino gihugu biriya byose rero bakagenda bikosora kandi nta gukosora kundi atari biciye mu kumvikana hagati y'abarundi mu kubahana ate mu ijambo kugira ngo umwe wese yumve koko ko ari mu gihugu ciwe igihugu yumvirizwa akubakwa
kama umotera abandi banyapolitike batarashobora gutahuka ndazi ko namwe mwari mwigeze kuja hanze y'igihugu kama umotera abanyapolitike bataratahuka muri iki gihe eka na kama umotera impunzi nakahe muhi
bendaza yuko umuzi w'igihugu hari bihe usanga bishobora kuba ibihe bifasha umuntu wese ari mu ngorane kubona yuko hari inzira ishobora kuboneka mu izo ngorane ziwe zirongo umuti narumvirije ubunyecubahiro ndayishimiye Evariste yemejwe n'ibintu yemejwe na sentare bari bibashingiro kaba yari yashimwe n'abarundi naramwumvise avuga yuko nawe nyene anezo daratoyi no kumva ko abarundi bene wabo bari mu mahanga kandi kubera kuko ari atari babyitoreye hari ivy'abatuye muri ivyo bibazo rero wavuga icyo kirimo mu bya mbere biterezwa kwicarirwa abantu bakarodera umuti bakarodera ukuntu zifata inzira kugira ngo abo bose bifuza gukoraka mu Burundi bagaruke mu gihugu cyabo aho rero hariho uruhara ruba rwatwara gusa hariho hari n'abo bandi banyapolitiki baterezwa kugurura imitima ntibagume bahahandi ntege umunyapolitiki aguma akidagirira hahandi bamenye ko ibintu bigenda bihinduka kandi bamenye ko ibintu guhinduka nabo nyene bashobora kubigiramo uruhara.
Haraheze imyaka itari mike Uburundi butera intambwe imbere imwe bugasubira inyuma izindi ntambwe zibiri ikintu cokorwa abarundi bokora iki muri rusangi aho navuga abarundi bose muri rusangi urwaruka abafasoni abashinga ntahe eka n'abanyapolitiki batarimo ikintu bogira kugira ngo bavavanure n'indyane zamye ziranga Uburundi nike mu kanya gatoya cyane
abarundi bo kwizera inzego nyine batoye hanyuma izo nzego nazo ngukene zitunganya igihugu zikabigira ku buryo bwo kwizera kugenda gukomera hagati yabo n'abarundi ibyo biriho nta kintu na kimwe ugiye kuraba aho Burundi bushitse no munsi cyoshora kutugora ngo tubiterere imisho baye nk'uwaronkwa ngo nyine yarayatowe yavuze ati turi hamwe byose birashoboka nanjye nyo bisubiramo turi hamwe n'ukuri byose birashoboka kandi twarabibonye mu myaka ihe.
Sylvester Ntibantunganya yahoze ari umukuru w'igihugu cy'Uburundi murakoze cyane rwose ku kanya mwahaye radio ijwi ry'Amerika.
Murakoze
cyane.
Frederic Nkundikije arakoze kuri ico kiganiro yagiranye na Sylvester Ntibantunganya yahoze ari perezida w'Uburundi. Nimba namwe hari ico mufise mwiyumvira kubinye n'abayobozi bashasha b'u Burundi mushobora kubiturungikira tukabisangiza abakurikira ijwi ry'Amerika iminsi yose akaba ino ngaha duce dusozerera amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye muri kano kanya. Amajwi y'ano makuru yarahagarariwe na Frederic Nkundikije yegeranije na Facile Gebehu. Diane Ninahazwe na yabashikije ndi muhiri wanje mu ntumbero yo gukomeza kwirinda ikiza ca virusi ya corona. Ndabikebanure ndabifuriza kubandanya mururanirwa mu byo murimo byose naho ubutaha.